Ego murakoze mbere ho ibirometero 10 bigufi kandi ngari gihe washushe n'ukuntu jewe izuba rirankarira n'abandi ndabikore bakarira kuko nari nagize minimum 10 minutes na marathon mvaraciye mfata kugira 10 minutes kuri je nizo mbona yuko byanyorohera ngaha.
Imyiteguro mu gihe muzohiganwa ku munsi wa gatanu n'abandi basanzwe bakomeye, turaza abantu bakomeye cyane mu vyerekeye kwiruka ibirere birebire n'abanyakenya n'abanyaethiopia, mwiteguye gute?
Muri iyi minsi ni ukuruhuka, nta bintu ntitwimenyereza cyane kubera n'ibintu tuba twagize nko muri aya mezi atatu ya nyuma, ariko muri uwo mwanya turagenda turafungura neza tukaruhuka neza tukagira ibintu bigufiya cyane kugira tugende guhiganwa dufise imitsi kandi tutarushe twaruhutse, hanyuma tukazokifuza ibintu byose bizogenda neza hageze uwo mwanya w'ihiganwa.
Ntiwibaza ko bishobora kutazogufasha cyane kubera utamenyereye kwiruka icyo kirere, uravye abari basanzwe babimenyereye canke mu byo uri kugerageza kurondera, uri kurarondera kumenya aho abandi abo muzohiganwa bakomeye naho bo baba badakomeye cyane, hari icyo muri komurakora?
Oya, ni njyamenerutse ibihumbi 10 muri Jeux Olympiques, ariko nko mu ibarabara namaze kwiruka igihe nari muri college nyine ku bihumbi 10 ndamaze kwiruka inshuro nyinshi, ariko gusa muri Jeux Olympiques n'injyambere mu bihumbi 2 nirutse ibirometero 5 muri Londres muri 2012 nirutse marato, kandi nanjye nari nkumbuye kwiruka muri Stade kandi haje iminsi myinshi kandi hazaba abantu bose bazaba bari muri komite twama tugira amahiganwa, ariko ningira ntizoba ari ingorane cyane, gusa je nzahabwenda nserekere Burundi ndi uko nshoboye kose, hanyuma nzoraba ingene bizogenda, ariko nibaza yuko bitazoba ari ibintu bishasha cyane kuri jewe.
Murakoze. Yari umunonotsi w'umurundikazi Diane Nukuri ariko aritegurira guhiganwa mu metero 10,000. Iryo higanwa rikazoba kuri uyu munsi wa gatanu wimirije i Rio de Janeiro, hariko habera inkino mpuzamakungu za Olympic. Turabashimiye kuri iki kiganiro kandi turabifurije umugisha.
Murakoze nawe.